bamwe mu bakenyezi bubakanye n'abagabo bidaciye mu mategeko bo ku mitumba ya Musenyi na Gifugwe yo muri zone Musenyi ya komine Mpanda bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira mu bijyanye no gusezerana imbere y'amategeko. Ingorane iri kuguhitamwo kuva mu zo bubatse bagasubira iwabo n'abana canke kuragana imbere y'amategeko n'abagabo basanzwe babahohotera. Ni mu gihe bariko barasabwa gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza cyuko ingo zose hatavuyemo nimwe zizoba zaraganye imbere y'amategeko imbere yuko umwaka urangira. Bamwe muri abo bakenyezi ijwi rya Amerika ryasanze aho barangurira imirimo ku isoko yo ku Musenyi harababona ko uko biri kose babwirizwa kubahiriza itegeko, abandi bakabona ko ari kwita umugozi mu izosi.
Igituma tutokwandika hano ku bw'ingeso mbi naba naramubonye kubwo je yambwiye muri iyi minsi ko yihanuye twandikwe nacyarindiriye naho twokwandikwa n'amahitamo mbe buhitishemo. Yambwiye ko azobiheba ariko ku myaka tubanye nkabona inyongeso yiwe urumva nzohitamo sishaka itegeko riyifata numva mugasha ntamara mfite yo kwigomboza.
Kwandikanwa n'umugabo atamfashe neza urumva yuko mba ngiye kwibohera ubusa. Icyiza gihari nobanza nkatenyenya nkaraba icyo kibazo gituma mfata nabi tukabanza kugikemura muko twandikanwa.
Aho wandikanwa avuga ati ngo masikane isezerano ryo kwandikanwa n'uyo mugabo. Mugabo atatamumariye aguma muhohotera mukubita atatamumariye atamusumye atamwambika akaguma nanditwe mugabo atacamaze aguma murenza ko nabandi umva wamenye uwo mutima ntumwo kwandika.
Ku ruhande rw'abagabo harabahitamwo kuja kwandikanwa nabo bashaka mu makomine batavukamwo, babikora mu ntumbero yo kwinyegeza abo mu ntwaro kuko babategeka kwandikanwa nabo batanguye kubana ubwa mbere. Ivyo byatumye hari n'umugabo aheruka kwica umugore wiwe wa mbere mu ndwi iheze. Urongoye umutumba wa Musenyi sinzi munsi Simoni atubwira ko yamwishe avuye kumucura kuko yari yahukanye.
Ahite bisokeye niho uyo mugabo yaduhenda ati jewe ndemeye kwemera kamo ka leta gutuma umugore mukuru mbere jewe ubwanje ndiri kumwicurira ahantu bite mu kinama cya Mubimbi n'umuryango w'uyo mugabo Yeremiya. Haraheze nk'umwaka ndamuciye agarutse niho rero mu nyuma tugomba kuya mujyanye i Buringa agiye amuhekeye n'ikinga amusubira mwaka ubuzima titwabuze cya mbere kaba ndiyegereza uwo Yeremiya ari mu butungane muri paki y'ububanza. Kandi turavye uko amasura twereka biragaragara neza ko ariwe yamwatse ubuzima dufatiye kuntu yamuturubika rero mutifuza kiwe yifuza gusa kuzana uwo kwizera uwagira kabiri. Twari dufite ibimenyetso ko bategeze bahebana aguma bahwanira mu gahinga kugira ngo kumura musubize muri urwo rugo.
Muri kino gihe abakenyezi babanye n'abagabo babahohotera batarandikanwa mu mategeko bafise ubwoba ko bashobora guhura na bene izo ngorane zo kwicwa. Uyu mukenyezi akabona ko ari ingaruka z'iryo tegeko
kubera habaye igitsure cy'itegeko rivuye hejuru. Hari impinduka ziba mu rugo nyuma ya bijya kajusanga abantu bariko barafatana bunyamaswa arizo byubona byasaze nk'aho iwacu bubanza kugira rero kuyisezeze hakiri kare aca gukuramo hakibonze kugira ngo uwundi ashaka yinjire
agukuramo gute
arakwica arakwica kweri ubu ntibaraza abakenyezi aca kwica.
Uyu mukenyezi abona ko icyihutirwa atari kubandika agasaba nyabuna ko leta yoshiraho umugambi wo kwigisha abubakanye baba abataraca imbere y'amategeko hamwe n'abasezeranye imbere yayo.
Imbere yo kuja kuragana biciye mu mategeko hobaho n'amahugurwa nk'abantu bagendera ingo nk'uko ubona ibi abantu bajejwe ingo n'imiryango bagatemberera ingo kugira ngo bavure imitima cyane cyane biciye mu biyago no kwigisha umubano w'abubatsi baba abubakanye biciye mu mategeko baba n'abadaciye mu mategeko. Ni ukuri leta yakwiye kwiga uwo mugambi kuko utabigize uko abagore turaho.
Abajejwe intwaro muri komine Mpanda bavuga ko inyigisho bama bazitanze ariko kandi ko bagiye kugira inguvu mu gukingira abakenyezi muri kino gihe hamaze kwibonekeza amabi yo kubica. Ndayisenga Edouard n'umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano.
Tumbona ko batotinya borema kuko itegeko rirabakingira kandi uzoba yanditswe nibaza ko nabagabo bazotinya gusubira kubazanira kwabandi. Rero nibaza ko batogira ubwoba ko bizotuma bacha bavuga bati reka tubikize kugira tuzane turagane nabo tugomba oya ahubwo mbere naho ivyo byabaye n'ivyo byarabaye mu ndu biheze amategeko ahubwo tugiye kujya kurikiza kugira ngo bakingigwe bimwe biboneka.
Uyu muhanuzi wa Musitaneri wa komine Mpanda avuga ko bibaye ngombwa bazosaba ababakurira ikiringo cyo kwandikwa kikongerezwa nkuko abanyagihugu babisaba. Ikindi izi ndongozi za komine zimenyesha nuko ingo zimaze kuragana imbere y'amategeko zigera ku 30,000 izishika amajana 8 akaba arizo zitezwe mu mpera y'uyu mwaka. Ariko kandi bamenyesha ko atagitigirinye zina bafise cizitegerezwa kuragana muri komine barongoye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndose, Ijwi rya Amerika.